Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bene z'inshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu ntumbero yo gutanguza mwaka ugira gatano w'icivugo ubumwe mu budasa 2016-2026 ishirahamwe MAC Ministère Africain de Compassion yarateguye uruganda warongozi amashengero amadini hamwe n'indongozi ku rwego rw'igihugu. Urwo ruganda rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 18 ryo ku kwezi kwa mbere rwari rufise intumbero yo gushikiriza ibikorwa iryo shirahamwe ryaranguye mu kiringo cy'imyaka 4 irangiye. Kabaye kandi akaryo ko kuyaga ku bijanye n'amatora ateganijwe muri uyu mwaka w'2020 hamwe n'ukuntu abarundi na cyane cyane urwaruka bo kwigenza mu matora mu butandukane bwabo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'umukuru w'ishyirahamwe MAC umushanahe Aimé Pascal Nduwimana. Muri neza Aimé Pascal Nduwimana.
Yego cyane, natwebwe turanabahaye namwiriwe kandi tunavuga umwaka mwiza cyane kubanya iradiyo yacu kandi tubashimira ko mwatumiye.
Yego, murakoze. Murakomeye none ga umushanahe Aimé Pascal Nduwimana.
Ego kweli twese turashimana turaho sino n'ahantu hari akanyaga atazuba atamvura hazamasura turashima.
Ibihe vyaho mu Burundi ni ibihe bimeze neza cyane rwose, sico kimwe natwe muri iki gihe turi mu mbeho inzu inzara.
Ego kwihangana.
Ego me ariko imbere rero mushikane Pascal, imbere yuko tuja mu mizi y'ibintu ishirahamwe ijyanyu yaranguye mu kiringo cy'imyaka iheze, mutubwire urwo ruganda rwagenze gute rwitabwe n'abandi.
Ego ejo twere ko turasiriza ibi bikorwa by'imyaka ine ahuko twaratanguje n'icivugo twitirire ubumwe mu budasa ni l'unité de la diversité imyaka 10 uko twatanguje igihe twere ko turabona ibyabaye muri 2015 tubona ibintu tutadika ko byoba tugasubira kumva ibyamoko ivyabahuta abatutsi mugabo ubiravye ugasanga atari ukuvuga ko ari amoko. Hanyuma rero naho twavuze tukerekasore ko twotunganya izindi myaka 10 tutazosubira kumva intambara kuko murazi muri kahise kacu Abarundi buri myaka 10 haba intambara uko inzego z'ahantu ko hakugwa abacanka abandi byaratuma abantu haba ukwicana. Rero turavuga tutireka turabe kumva ibyo twabonye. Ejo rero twari ko turatanguza umwaka ugira gatanu kandi no kuvuga ibyo twaranguye ni ibikorwa twari twatumiyemo indongozi kuko twari twatumiyemo abarongozi b'amadini n'amashengero kandi turanatumira ko inzego mbere tukanagirwa ubuntu tunabishimira Imana uko mu kunzego mu batwara twari twarose utwaye inama nshinga mateka niwe yari yabyitaze twararose kandi n'icegera cy'umukuru w'igihugu kandi turitabwa n'umurongozi w'igisagara cya Bujumbura no mu zindi nzego hanyuma mu madini naho n'amasengero twari twitabye n'abaserukira mu madini n'amashengero bashika ku 500 murumva ko twari twanabisenge kandi twari twasenge.
Ego none muri iyo myaka ine irangiye mutanguje icyo kivugo gikomeye cyane rwose umwe mu budasa ibintu mwishimiye mubona ko mwaranguye n'ibi
ibintu bwa mbere twebwe twabanje no gushima kandi tubona tuti twarateye intambwe kandi imbere byo gushimira Imana nuko uravye uyu muvuduko byari binajananye kumbure abantu bagatangura gufata ibya Demirikenze bakabyitanya ko ari iby'ubwoko ko ari iby'abakwaraba kwagiriza Abatutsi mwarumva yuko abavuga yuko ngo habaye ngo kwica bamwe akavuga ngo leta ngo ikongera tegura ngo umugambi ngo wo kwica Abatutsi Abatutsi nyabona muri ikingira abandi nabo bakavuga bati ahubwo muraba amaso Abatutsi ntibadusubire nka mbere twarafashe umwanya rero turabigisha turabireka yuko ibyabaye muri Demirikenze ko atari iby'amoko kuko mbere twaratanze n'ibimenyetso turatanga mbere n'ibiharuro turavuga tuti muraze nk'abagerageje no gutembagaza ubutegetsi twarabonyemwo abaraba abagwana kera mbere nk'ababiteguye n'abatanze n'itangazo bari abagwana hanyuma kucegera naco tubateguye iyi kudeta yari umuntu ex-FAB twarabonye rero mwabahuta Abatutsi kandi no mu bagigwanije twarasanzemo abasirikare abakera abashasha mbere no mu myiyerekano ibintu by'akajagari byo gusurira abantu twarabona mu bwoko bwose bw'abahuta Abatutsi abatwa abagwanije bari bose rero twarabikoreye ko tugashyira hamwe abantu mbere turatemberera amasite y'abatesheje izabo tukabahuza nabo ku mitumba ubu barafatanye baravomeranira bari hamwe hanyuma kandi no mu masengero naho barabona yuko abantu b'abanyamadini bamwe haba ukutemerana bamwe bakavuga bati twebwe turasenga cyane ahubwo turahasha twe twemera Imana bamwe bati ntitwohura n'abanaka ntitwosengera hamwe ugasanga tidini nkiri ubu rero mw'iyi myaka ine barakorana baragenderanira ibikorane hamwe isengero riragira ibyagukumbuka basuruke ko abantu bari hamwe hanyuma intwaro naho ibijyanye no ku ntwaro uburabye rero twarateye intambwe ko mu bikorwa byose twakora twarasanga haje abari no ku mugambi utwara abari muri mu bagwanya nka leta twebwe mbere twarafashe umwanya turahuza hamwe mu maseminere n'uwatwara ubu Burundi uyu ntibantunganya akaza kitaba mbere akanafata ijambo agashinga intahe bari
hanyuma mushyanahe Pascal
n'abaporo nawe ugasanga ari byiteka
hanyuma mushyanahe me Pascal Ndowimana ibintu mwifuza kurangura muri iyo myaka yindi isigaye itandatu mu cyo kiringo cy'imyaka cumi mwihaye n'ibihe hari ibintu mubona mwoshira imbere cyane cyane ibintu mubona bitaraja mu buryo mwoshimikira ko
ego cyane nk'ubunye uravye nk'ibyo twanashyize imbere muri uno mwaka w'amatora twarababwiye yuko tunifuza amatora atekanye amatora anzura kose amatora umurundi wese adotora yumva ati ntoye ubashimishije iyi gahunda ndayitoye kuko mbona yanshimishije atagiture tukasaba yuko ku rubuga haba ukuja ko bose mu bwisanzure bwabo kandi tukabwira Abarundi ko amatora niyo nzira inashanu ku butegetsi rero kandi no kubigisha ukubana neza uri muri mugambi mgutwara ntabwo ari umwasi wawe umuporona ntabwo ari umwasi wawe umufrodebu uyipede donc umuntu akumva yuko ubutandukane bwacu haba mu byiyumviro by'imigambwe by'amadini amoko ni ubutunzi bwacu aho bashaka ko abantu ko bazomenya
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunyu wanyu wa radio yacu Fabrice Mwiriweneza.
Ego Mwiriweneza aho mu ijwi rya Amerika.
Murakomeye ngaho?
Ego Ibujumbura mu Burundi turakomeye.
Ya kandi kazira kawe Fabrice ninde?
Fabrice ndi mu rukundo.
Ndi mu rukundo. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, twatumiye umushyana Aime Pascal Nduwimana akaba arongoye ishyirahamwe Maka, akaba rero yaratunganije uruganda rwari rufite intumbero yo kuraba icyivugo bishinze haraheze imyaka ine, ubumwe mu budasa bw'Abarundi. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Ambo jana shaka ndamubaze ni giki bariko barakora kugira ngo barabe neza yuko ibyo iryo hangiro bariko barakorera koko bizogenda neza jongere ligirire akamaro Abarundi canke abanyamahanga, ni giki bariko barakora?
Pascal Ndubimana, duga ku ijambo.
Ego cyane, twagira tunamushimire. Ni ibihinye twatanguye kuko mbere ushima kuva kwa kabiri kwa gatatu tubandanya izindi seminari, kandi twaratumye abantu banatandukanye. Ukuvuga rero yuko uyu mwaka twebwe tuzokora cyane kuko turifuza yuko abantu uyu mwaka tuba ari umuntu avuga ngo karabaye kutumenga amatora menga n'igikoko kandi arakajyoko kwihitiramo. Rero tuzobandanya inganda, amaseminere, guhuza abanyamigambye, abanyamasengero, ugwaruka mu butandukane bwabo. Mbere tunatumire n'abanyamahanga donc ukubana hamwe twese. Umwe mbere burya kenshi ushima ibyo umuntu uvuga ko kanaciye ubwenge ushaka kwipima genzu yage hamwe n'ukurusha amashure ubwenge experience uvugane nawe atana kwamuyaga na wa wirekana yuko tuvuze acakoma amashati ati takore. Oya twebwe turagomba abantu mu butandukane bwabo ko bicarana bayage kandi bakamenya ko ari Abarundi. Naho rero umuntu tukumvikana kwiki unukumenya ko mudasangiye igihugu niyo mpetso. Rero urumva tuzobandanya rero zino seminari.
Ego me turi kumwe kandi na Daniela. Daniela, muraho.
Mire mire bwana Frederic.
Muraho neza, muri hehe ga Daniela?
So no mukunzi wanyu Nsabimana Daniel ndi Nyamashekero waramuga mu kagari ka Save mu mudugudu wa Nkomera ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe n'umushyana Aime Pascal Nduwimana, tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku cyivugo ishyirahamwe yiwe Mark yihaye, akaba rero ari ubumwe mu budasa. Murafite ikibazo, murafite icyo mwunganira umushyana Aime Pascal Nduwimana?
Murakoze cyane bwana Frederic. Ndajya mu nsuri uwo mutumirwa ariko munamumbarize bwana Frederic ko tuzi ko nyine kugira ngo ikintu ugere mu bumwe bisaba ko ari imbaraga nawe ubushyizemo. Mutubarize bwana Pascal, ese ni iki mwarirashyira hamwe bashaka kujya benda gukora kugira ngo ubumwe nyine nyirizina buzagaragare n'ubudasa mu matora yabo kugira ngo Burundi bizamere neza nta mwiryane?
Ndubimana Aime Pascal, duga ku ijambo ikibazo cha Daniela?
Ego cyane, nagomba ndamushimire. Burya nari ngomba ndamubwire aha Abarundi canke abantu b'Abanyarwanda twese turi abavandimwe, turi inshuti. Rero twebwe muri twebwe ubwa mbere n'iri shyirahamwe ryacu ni n'ishyirahamwe usanga mw'amoko yose Abahutu, Abatutsi, Abatwa, Baganwa kandi bo mu masengero anatandukanye. Rero iyo uje rero twebwe rero mu nkomezi z'iwacu muri make canke ahantu hari iyo force, nuko ibintu jewe ngenda no kubwira abandi canke uri mu ishyirahamwe abanza akaza akatubona ati ese aba bantu by'ukuri barashyize hamwe turabe ubumwe bwabo. Yajede rero agasanga turamajana 5 agasanga ati ndisanze mwombonamo abahutu abatutsi mbonamo. Rero twebwe bw'ahantu rero hari iryo banga iyo siri nuko ubwacu twanabitahuye hakaza abantu bari mu migambwe yose n'amashengero yose. Rero ni aho rero ni ho ndihombaga nti turahafitiye
sindi kindi nacho no kumenya ko habano kwitahura umuntu akamenya yuko ukuvuka ari umututsi kwako atari bakwegiwe ari umutwasiwe aba adishaka icubona ko ari ngombwa ushime uti ndumurundi ivyo birahagije na ivyo abahutu abatutsi batwa ivyo nye gusa bidutakariza umwanya ico dutera intege no kuvuga ati ko ndumurundi mariyiki ubu ati iki ati ubu Burundi bwanje umuryango wanje ishengero ndimo nzomariki nzosigiki kubana banje kumugore wanje kumugabo wanje kwishengero ukumva ati ninarengana jewe batsovuge bati harabaye umugabo Eme umugabo Daniel umugore Jose Sophie Kanakati barakoze rero ubu rero twebwe twaratoye ibanga yuko igisumba ikindi nuko umuntu avuga ati ndumurundi kazi ndanabyishimiye ko ndumurundi nayo ivyabatutse umuntu agaca avuga ati ntibidutesha umwanya byarataye agaciro
egome turi kumwe kandi na Kwizerimana muriwe neza
mahoro cyane
muri hega Kwizerimana
kandi ndi igitega
murafite kibazo murafite cyumviro
yego ko bijanye n'iterambere y'igihugu alo
duga ku ijambo turakumva ubandanye
ngiye mu iterambere y'igihugu mbona menga twebwe gwaruka bo dushigikira akaduhe imitahe kubera ubushomeri ukabaye ndase kweri
Ego mereka tu muhe ichochi mviro mchana he ime Pascal umwe mubudasa aliko mchana he kwi Zerimana fuze ku aliki wazo gihamba ichana gose mwaruka ahusanga ta kazi kari kwa waru sawa uburyo eka bukuronga imitakura kugira urushoro kwikorera ivyabo ico ne kibazo mushira mu rugo rwego rwanyu no munyigisha mutanga mushira na Ndubimana
yego cyane mbere ashaka nyirishira hamwe ryacu turafise abantu bashiki bice nka 180 ni ugwaruka rero hari igihe usanga kenshi umuntu avuga tugwaruka rero twebwe turi muri bino bintu by'amakoperative iyo umuntu ahejeje ishure alugwaruka ukavuka uvuga ndi umu universitaire jewe ndi umu doctori ni de droit economie ndi iki ni ukuvuga uyo mwanya wawe ibyo wize ufise amaboko ufise ubwenge ntibikubuza ko wokorora ntibibuza ko worima ukaja hamwe abandi ugwaruka imisore cumi ati turasabye ati nka leta niduhe umwonga kanaka itongo ukarima ukorora n'uwo mwanya ugashaka kazi kandi twebwe muri make twarafashe umugambi tunavuga tuti ubu unye haragezwe ko twebwe natwe duhakazi abandi kuko uravye leta uravye abana biga uravye abanyeshuri uravye amakaminuza hari abaheza amakaminuza amadoktora amalisanse ni benshi cyane buro ni uwo mwanya waho ubu munavuga ati jewe ati ngabire ziwanje mfise ndumva ko norima ko nokorora ko nodandaza ko nobaza cyane ko nokubaka urumva rero ntihagira umuje naho avuga ngo turakenye turahwereye umuntu akenano mu mutwe iyo ufise amaboko akomeye ukiyumvira uriyungunganya ukiteza imbere rero twebwe mbere mw'iyi myaka cumi none tukanashimira Imana yuko igi leta yashyizeho ibanki y'ugwaruka kandi bakavuga batabajene ja hamwe muri 200 mugijana zana proje yanyu hanyuma tuyisuzume rero nagira mbwire na Kwizera Imana ari igitega kandi niho iyo banki menga izoshingwa kandi bayitanguriye mu iyo ntara arimo ashike rero na veterineri
arabugwaruka baje hamwe habe no kwiteza imbere twebwe turagomba ko myiyi myaka 10 ko dutungisha abandi natwe ahubwo ko ayitwebwe turamutswa amabanke tuyashinga tukubaka aya mavuriro akatwagwa natwe aya mashuri akigishwa natwe harimo abantu babafundi bakubaka amabarabara ingomero rero ngira ngambwe nti naremere rero mu butandukane bwacu turanashiramo inkomezi ibyumviro umutwe ubwenge uyakaza nica shoboye uwundiki ukubakuba kivuguti kiri akirakomeye cyane
Pascal tusubiye ku kivugo cyanyu n'imyaka ine mumaze mugishira mu ngiro ikamutanga n'inyigisho mutubwire ibintu bimeze nk'intambamye mwa mwarabonye n'ibihe hari nk'abarundi bashobora kubabwira ati twebwe icyo ni kintu kitoroshe kushira mu ngiro kuko tumaze Burundi bwanze imyaka myinshi cyane gose ariko iryo indyane zatangwe kuva cyane cyane Burundi bwikukiye zita sane zirangira hari abantu bafite nk'amakenga kugerekeye cyo kivugo cyacu
bo twebwe ahubwo bamwe baravuga bati z'ukuri ati mwaratevye mugabo kandi twari twarahura n'abantu usanga baba bariciwe nko muri Swasanduza abandi muri 88 abandi muri 93 ugasanga umuntu yarakomeretse avuga kaba baranyiciye abandi baranyiciye hanyuma mwaganira ukaza bumva ngo naho byabaye uwanyegeje yari naka kandi ntiduhojije ubwoko ngira ntange nk'ubu nka example yo mu mwaka uheze twaratanguje umwaka ugira kane icyo gihe turatumira icegera cya mbere turatumira utwaye inama nshinga mateka turatumira n'ubatwara kera uyu ntibantunganya tubashyira imbere ati nimutemwanye tangatse mwanyaje urumva ko ubwa mbere turatumiye abari ku butegetsi abagwana kera hari kandi turatumira abari ku mugambwe nawo watwaye kera umira kandi n'uwagize ibyago kandi yari muri mu byasetse muri 93 twagira tubabyirekane ku bwa perezida ntibantunganya yatubariye ati mwebwe abantu baba ati b'abakristo b'amasengero ati murafise hora ati y'ukudufasha cyane aratubwira ati ibyago biba abafasha abana banje aba yatubariye ko icyo gihe byateye aba muri kacyeyi y'ingagara aravuga ati abambikiye abana biwanje jewe barabatutsi umubanyi twabana ati umututsi abamarana trois jours abasanza kuri ambasade y'u Bufaransa aravuga ati no amoko abatutsi sibabi abahutu sibabi ati ikintu kibi ni ideoloji mbi ni inyigisho mbi aturumva nk'abo bantu baramfashije jewe kandi tudahujije ubwoko barambikira abana kandi ati madamu wanje yapfuye hanyuma kandi rero ucegera cya mbere nabo cyarasinye ntahavuga ati jewe vrema abasdd fdd byari bigoye ingene tuhuza ubwa mbere baragwana kandi baratugwanye mugabo ati bamaze kuza twasanze kumbe turavukana ati twasanze nk'abagenzi nshuti abo twiganye urumva rero kandi ubatwaye inama nshingamateka nawe acarasinge ntavuga ati demirikende jewe natwara umugambo utwara Gaston nawe ati yari umunyamabanga ati b'umugambwe iprona mugabo ati tugeze mu gihugu ivya demirikende twarabiye ineza hamwe ati kwanka abo tuzanamo intambara n'ama kudeta ati ubu turi hamwe ubwo abatutsi batwa urumva icyo kintu cyose ko cyari cyiza rero hariho abababaye mugabo buro bavuga bati aha ubu rero turakize kuko ikibi samoko ikibi no kwikunda hanyuma ati bakatufata twebwe nk'abatazi ubwenge ati tukaba ibikoresho by'abandi
izo n'inyigisho zihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi bajya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na Simeon mwaramutse neza Simeo muraho.
Yego turaho.
Muri hehe?
Yego turi Bujumbura.
Yego kandi kazi na ninde?
Ndikumana.
Ndikumana duga ku jambo kibazo cimbuye.
Yego jewe ngiragije kuraba kuntu abarundi bamyeho kugeza kino gihe ama tukareba n'ibyagiye biraba bivuye ku butegetsi bubi bwagiye burahaca by'ukuri icyo tuma abarundi babana mu bumwe mu budasa bwabo nuko abarundi borengera ibibatandukanya byose na cyane cyane imigambwe amoko amadini bakamenya ko byumviro bitandukanye ari byo byubaka igihugu ikindi nacyo nuko abarundi bomenya ko Uburundi ari impeto ya bose ya twese ko atanyagupa canke nyagukira ikindi nacyo nuko abarundi kutahura ko uwo mudasangiye ubwoko canke umugambwe atari umwansi wo gucisha ku buhomba ikindi twokwirinda abategetsi canke uwo wese yoza ashaka gushika ku nyungu ziwe aciye mu bintu byotuma aducanamwo burya mu bisanzwe ubwoko ntibwica yica ubutegetsi bubi burya iyo urufi ruboze ku mutwe no kuvuga no kugitsembe hateza gushikirwa urumva rero umwera uva ibukuru ugakwira hose nuko rero twokwirinda ibyo byose byo ducanishamo tukamenya yuko Uburundi ari impeto y'abarundi twese murakoze
David Aimé Pascal Ndwimana ivyimvyo vya David n'ivyimvyo bijanye n'ikivugo canyu eka ni nyigisho mutanga ni Simeon
ego ni navuze ikintu ihambaye cyane by'ukuri aravuze ikintu mbere twebwe twamatura turavuga cyane irinda abo shaka ubutegetsi banitwagije mu kuvangura abantu mu kubagira ko bamwe ati nabahuta abandi n'abatusa abandi bari muri buno bwoko icyo ni ikintu gihambaye cyane mbere canasubije inyuma abantu kuko turaze imyaka iheze kera mbere uraze benshi ibi bintu ngo vy'abahuta abatutsi twarafashe umwanya mbere twebwe tumirana Kizigenza na Son Excellence mwaho wa mugambi wo gukundisha abantu no kuzirikana igihugu turakoranya abanyamadini n'abanyamashingiro ugwaruka arabigisha neza ibyo bintu byazananye kera abatwumva nta bahuta abatutsi bariho twarimo kintu bita imiryango ibirongo vy'abahuta batutsa batwa ababizanye barabakoroni aba baje donc kudukoroniza baza badupima amazuru n'imisaya bari bazi yuko abarundi bitoroshe kubatandukanya kuko bwa mbere barizera umwami umwe ubutungane bumwe bari baza bipanze neza bami haganwa abishikira umwami agatwarira bose atamuhutu atamututsi kera rero watusanga imiryango yose iri hamwe rero twarigishijwe ingene ibyo byose byaje nagira mbwira abantu yuko ubonye abarunda ahantu bari by'ukuri biragoye kuzobatandukanya ubise bamwe ngo n'abahutu ngo n'abatutsi si ikintu coroshe guhangara abarundi mw'iyi myaka iheze ngo ubatandukanye rero twebwe rero tubabwira abarundi ati ni muci ubwenge uzodavuga ati ushaka ubutegetsi ntwariye amoko aya canke ati ayandi tuti murigirwa inyuma siwe
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na David Muraho David.
Muraho neza.
Turaho muri hehe ga David.
Nkibisanzwe n'umukunzi w'Ijyameka David ngororero uburengero bw'u Rwanda.
Ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye Aimé Pascal Ndwimana akarongo ishyira hamwe Mac difficile umugambi gutangisha cyane cyane ivuga ko abarundi bakwiye kubana mu budasa bwabo bakagira ubumwe bari hari kiringo cy'imyaka 10 uharangiye imyaka 4 batangwa ikindi kiringo ubundi bwaka duga ku jambo kibazo cy'imvira
Minera nendaba
ego
ndabanza mushimire pastari Uwimana kuri icyo cyumviro kiza yagize ariko mbere yuko mbananya najya mubaze ansubize kuri telefone iyo myaka 10 yahera azarekera cyangwa azabandanya
ikibazo cyiza
ubwo najyanga ansubize ubundi mbone nabandanya
ego mereka dusabe bakugumize kuri telefone umushikana he David uguma kuri telefone bagunyishu duga ku jambo umushikana he imi Pascal imyaka 10 yarangira bizogenda gute muzotangura ikindi kiringo
ego cyane kuko iyi mwaka 10 heze twaranduye gote ibintu bya moko tutagisura kumva iby'abahutaba tusabatwa hanyuma hadosa haja rero na donc ça n'imperero kuko hata haba rero ubudasa na mu iterambere kuko mu iterambere ndaza usanga nawe avuga ati ndarima utarima akorora urumva ko ari na diversi ibandanya umuganga ashaka umwigisha umusoda ashaka ko ni diversite ni indeterminé donc urumva mu myaka 10 ni ugusangangura kuvanaho izinjyane abatwa ko tubidahwa rero nitwahashika tukavuga tutunye ibyo byaheze hadoza rero ugukorera hamwe ukumva wewe kudanda ushaka ugushorera umurima ashaka isoko agomba danda numva ko ari ikintu kirimo continuer dimwe
Pascal muri muguruganda mwafuze cyane cyane kandi ivyerekeye ukuntu abarundi cyane cyane rwaruka go kwigenza amatora bimwe mu bintu byigaragaje nuko igihe cyose hegereje amatora ika no mu gihe cy'amatora nyuma yaho abarundi ariho bakunda gucanamwo ibintu washimikiye kugira ngo ibyashitse mu myaka yeze ntibisubire gushika n'ibi
cyane gose twarashimikiye sirtu kugwaruka by'ukuri turababwira tuti murabona mwebwe baza bakababwira abanyamigambi baza basosa cyane ntiworaba n'akarimi keza kandi bakarundira urwaruka bakabyemerera ibitangaza bakavuga ko bagira abahuguzi bakizanisha amajambo y'inyene yo gukora ku ma emosiyo yabo ko bababajwe n'abashomeri b'urwaruka biga bagaheza amashuri ya kaminuza ntibahuguzi bakababwira bati ni muderero bati ni muderero uyo onyavuga ngo azoguha kadi banzu bazuti projet zawe zirihembega waranguye iki cyanke ugatusanga baje bababwira ngo ngo mu gukuraho naka ngo gwaruka ngo mu nkomeza imana yaduhaye tubasenyure ugasanga bazanye ibintu by'imigumuko turana donc turababwira tuti muravi za 2015 twebwe turafise na example hariho umunyamugambi umwe yavuzeyo hari muri 2014 aravuga ngo tugiye gutegura yuko ngo dutembagaza leta tuyikureho hanyuma abantu baza batimbega uzojana nande rugaruka rwose ngo nk'aba bashomeri batubabaza barenganije ngo ni kubahamagara babwira okay mbega wewe nta muryango ufise nta bana ufise nta mugore ufise nta so wanyu nta kuzina ufise ngo mukuje imbere jewe ngo nzoshira imbere ngo n'abana banjye ngo n'umugore ivya 2015 icyo bakoze bahungishije abana babo babajabukana kare abahaboneye ibara n'urugwaruka rwahaboneye ibara nabo bari hehe iburaya hanze turasubiye umuntu hamunavuga ati nimugahendwe utazobazanira proje ibonekana ngo ayisigure utazi icyo yamariye abarundi none umuntu aza akaduka murantunga mvuze ngo aduka noba mvuze nabi ingene nokivuga akaza iki gihe ukaza wumva se kwemera ama microfinance n'amabanke akavuga yuko agira iterambere akura abantu mu bukene bwabo utamubonye muri kino gihe ngo aduhe umwavu atuzanire inka amakoperative aduteze imbere turavuga tuti murake atigenzura neza bimuhendwe ikindi naco mudahujije yibye agumara umuvukanyi uramukenera uyo musore ari ku mutumba muri quartier murabana ahubwo shimako ni byumviro byakomeye kuko amatora azoba umunsi umwe ubuzima bubandanye
tubiyutenshi twese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Gérard muraho ga Gérard Gérard muratwumva
Ego ndabumva murakomeye namwe
turaho muri hehe
Ego je ndi mu Burundi ndatuje ndahantu taraka ya gata beje neza rero natawukira kuyo cyumvira muri ko muravuga yuko bantu mugakime mu mosera mu iyo sizima rimwe atanzi
Ego me banza tubwira kazina kawe k'ikirundi
Kabura
Kabura Kabura uyu munsi mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ruganda rwatunganijwe ejo ku munsi wa gatandatu kabarirongowe n'umushyanaha Emi Pascal Nduwimana turi kumwe mu kiganiro akaba ari kuvuga cyane cyane icivugo bashikirije bakaba bihakira ngo cy'imyaka 10 ubumwe mu budasa nico cimviro rero nico cimviro civugo eka cyo shira hamwe no Uganda iyo shira mu yakoresheje ije ku munsi wa gatandatu duga ku jambo ikibazo cimviro
egome none iyo shira abanyagukuranya kuko iyo shira hamwe twebwe twabye nk'abanyagihugu bumva batere batimbere kuko ubuye imirigizi bintu by'amatora abanyagihugu babe tuye hamalwa n'ibizimbere kuko ihangiro biri hantu ngo aho batuje mugabo kiba ntangaza ibintu kubera ibi bintu biri bidafite muri politiki cyangwa iyo bivuze ibyo cyumva kiwe nyine bera tinde kugira ngo umva kugira ngo kimwe mu kenya gidi ni ibintu by'imigambi kugira ngo umujene wo muri Afurika nyine nyine ahumwe icyo cyo muteza imbere muri kazi cyangwa byiza cyane kuko
Burareka umushana Pascal akubwire agwinyisha kuri ibyo bibazo byose.
Simbe sindaheza.
Yego.
Yego amaze kugera ko babitungane ngo bacakwira hose no mu gihugu hagati bashikeyo kugira ngo abantu babajene abantu baye hagati mu gihugu baramuza ko hinga mu zashinda juru nabo nyene bumve ibyo byabo kuko bigumye gari gushumbura ushumengo na nani tikabifite mukabwiye ngo mu gihugu hagati abantu bakumva iyi ikibagenza byuko bya vida cyane mbe ndo mu kiki bazura kura mu ntara kingahe ishobora kuvuga adonke nyishura ko ama bakunyira kati mu gihugu kugira ngo abantu bose batubuje undi yuko bishande yuko batuje nyene yuko baroje murongozi abikuriye kandi n'umujene wari wese abimenye amenye yuko iyo shyiramo bifite akamaro kanini cyane nka musaba yuko wokwiza nk'ibitabo ibitabo bivuga ibyo bintu kugira ngo umuntu wese atarabisoma abisome abyumve kugira ngo abitahure yumve amadoktrine yabyo bongere batahure ibyo mbiga biragenda neza kuko bikubiye nk'ibucumbura urabona ko n'abantu bakoresha interineti ni bakeye ubwemeze kutuzi no mugaraso w'igihugu uza barabisoma kugira ngo bitahure umve icyo bateza imbere umve
Gérard, murakoze Gérard, umugume ku murongo kugira ngo abahe inyishu kuri ibyo bibazo mubajije ibibazo bikomeye cyane rwose nibaza niba ishyiramwe ry'iwa rya politike eka niba afite ahora akorera no mu gihugu hagati kandi ibyo bibazo bindi mushikirije mushenahe Emi Pascal Nduwimana tuga ku ijambo
ego cyane donc avuze ngo ni politique oya twebwe ni AFDR ni association sans but lucratif ni ishyirahamwe mbere twebwe atari ry'ubu ni ishyirahamwe rya kera kuva muri 2007 ariko kandi niho twanemerewe n'amategeko kandi ni ishyirahamwe ryatanguye mu kwa gatandatu umwaka wa 2000 kuvuga turi muri 20 rero twebwe turi abigenga by'ukuri nta by'imigambwe twebwe nta mu make ari muri politiki twebwe kandi turi hose yatwagira ati mbega muri he turi no mu ntara zose niyambira hantari insanda mubwira uwo azoshaka acavugana byose bya make kandi twamaturayitsubana duga mu kwicumi na kabiri k'uyu mwaka twari ku masanganzira ingozi twaragiye makamba ibubanza cyangwa turi turahantu hose rero twagira tumuremeshe nimba ashaka kuza azoza avuga ati ndwigenga jewe nta z'imigambi twebwe turakira bose mu mashengero yose mu madini yose no mu moko yose hanyuma yakubari ati mutegure udutabo cyane rwose turafise udutabo tw'imigambi yacu make ikitivugo niyambwira hari isanzamuha uwo bazoyaga acatumuha
murakoze mushyirahe ndubimana sinzi ko Gérard yoba akiri ku murongo Gérard muri ngaho mushyirahe Gérard nibaza ko yamaze kuva ku murongo bari bamusabye ko utanga hari kugira ngo bamuhe uyoshikira reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi Benjamin muraho Benjamin
mwiriwe neza ndageze mwiriwe
muraho neza muri hehe
Tuagumye uyu mwanya mperere ibujumbura musaba cha bujumbura
Yego ma kandi kazina ninde
Ibukimana Benjamin
Duga ku jambo kibazo cimvira turi kumwe na Ndubimana Pascal Eme Pascal
Ugambe nambe no banza kubashimira shimira n'umutumire mwatumiye
Murakoze
Akazo ka mbere yo naguma mbaze iryo shira hamwe nyene imfisi ibazo bimwe mwisa no mugenzanje arije kuvuga Gerari
Yego
Mwe nkafita rero nize nungu nunga ko namubaza nti iyo shira hamwe nyine make jewe kweri naje numvise aravuga historique yaryo ndumvise ngahere ngo 2017 misanzu aravuga ko andemere mu mateka ro byatanguye bakwije imyaka 20 mugabo cyane cyane kandi akagiye kuvuga kandi ko no muntu hari hagati ngo bashitse mugabo kajewe kweri nayi maze imyaka myinshi ndi ruguru mu ntara zo hagati ariko ntabona bwa bumve kweri iyo shyira hamwe ndagumba ahubwo mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ku maradiyo rero navuga nti none bamaze kuraba icyo kiringo cyose bamaze gukora makevariwa babona bimigeze he bameze gushyika ku ntambwe iyihe mbega ugwaruka ugwaruka bw'ubu ko kenshi usanga ariko ruko rurahinduka mu bya politiki ugasanga ariko rujyana mu bintu bitazi atani inyungu nyinshi bazigamwo ugasanga mbere nibo bareko barahagirira nyine bahagirira nyine n'ingorane cyane kandi atani ibitibu cy'abaronka make kubishitse imaze kugerante kubwira kugwaruka ruhindukire hanyuma ruhindura ibyiyumviro cyanke umwugo budasa mu budasa bwabo bube inyungu zabo make yemaze gushyira kuko iko n'ubu bibandanye ibintu rimwe rimwe kutihangana mu bya politiki kuma kubandanya
ibibazo byiza cyane rwose bya by'ubushyanahe Benjamin
nego nashaka ndamubaze kandi uri muntu yoba ari nk'ibururi yorondera iryo shyirahamwe ari nk'ibururi
deka tumujamba kwishure eme Pascal Ndubimana
ego cyane ni Benjamin
yego
ego ngatwumva ngo ibutsura kenshi aya naho iyo shaka gatabaza mwebwe twebwe mbere twari no mu matora ya 2015 twaragize na observation intara zose kandi nagira ndamunda mubire yuko ibururi ngaho hantari agiye akabaza kuri dise yaho icyo gihe akabaza twaragiye muri 2006 abazo moderateri yitwa Mukasi niho acamenya timake yoba yarafashije ubumva hari 2006 aho twagiye turafashayo abanyeshuri baho bari imfubyi turabambika turabarihira turabaha amakaye urumva nsimvuga n'uwo acabaza aho uwonye duka twaraho uwonye cyangwa agenda baze muri pantikote twaragiye ahantu bita ikabuye twarafashije abantu batishoboye kandi twaragize ibintu by'amaseminere cyane aho hose urumva ko ari ahantu abaza kuva muri demirisisi hanyuma acabaza abanyarumonge twarabanye cyane
ashaka na habaje abantu bari batishoboye bara ahantu bita mu Kajabure ahonyo na honya vuka niyo make iri uwaca baza nawe abadu witwa Zefire Zefire niwe donc ashaka ko muhazi no telefone nyuma y'ikiganiro nce ndamuha uyu kwara make yaho acayaga nawe rero yanavuze kandi ati yumva ku maradio ego kweri ku maradio turakora cyane turatangira ibiganiro here nahi wanyu kuva muri 2015 rero turatangira ibiganiro rero turi ntara zose nariko ndavuga nti agiye akabazima kamba ubarafise site y'abahapatrie bahungutse kwariyo demi nefu arabazi cyane bari ahantu bita ivugizo twarabashiriye impuza abahunze muri 72 93 twarabafashije cyane turakorekta impuzu ahanye Bujumbura turabashyira ibifungurwa urumva rero twebwe turashyira abantu hamwe abagize nabura matari waho icyo gihe acavugana nawe cyangwa abagize akagenda ivugizo muri iyo site y'abahapatrie avuga ati make mbega ati irazwi acaronka inyishu urumva ko kuva kera rero ko make yamye ikora gusa nuko yatanguye no kubitangaza cyane ngira ngo ku maradio gose turabimediatiza sino nuko turumitatwa ari ibintu by'amateleviziyo amaradio kugira ngo umuntu yifari impene zine nkazitana ibitoki bine inko kimwe ngo media ni ngozi yize turakora ibintu bikomeye cyane rero twameshe make iri no mu ntara zose kandi ntabwo ari yeje
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabaranya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Alfred muraho Alfred
amahoro neza
muri hega Alfred
jewe ndi Burundi mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki
kandi kazi na ninde
Ndize Alfred
Ndize yeduga ku ijambo ikibazo cy'imbwiro turi kumwe na Aimé Pascal Nduwimana akarongoye ishyirahamwe Mac ikivugo cy'iryo shyirahamwe mu kiringo cihaye ni ubumwe mu budasa bw'abarundi
yego murakoze cyane ndashimiye umutumire
yego
yego nashaka guterera icyumviro icyumviro cyanje kivuga uko gukurikira ishyirahamwe ryatangwe kuva kera mu Burundi uyu munsi turabona ibintu biri birahaba twimirije amatora ariko nubwo twimirije amatora nibaje ku TV baje ku TV baje ku TV kuko gugushika ino saha nkajiwe nkaho mperereye amashyamba atandukanye adaharane igisoro bya politiki ndayabona ndayabona ndetse n'abakora mu ndababona mugabiyo make ntituzi nitubona na bamwe bamwe babayigize kuko benshi usanga bafise ibibaranga ibyo ke egize bari kwa bidusigura cyangwa tuzumva mugabo ntabikugwa tubona bari kubarakora none nibigaragaze rero baje mu zindi ntara cyane no mu zindi ntara tuba turimo arafise zindi nyungu zabo bari kubararundira mugabo batari kwaranira neza igihugu erega igihugu ni cyacu kandi tuweza kugifata mu minwe tukadukingira umutekano w'iwacu ndetse n'ibyo bibona tubona bitubangamiye cyangwa biduhungabanya nitubwi ugwacu wo kubikosora biratangaje cyane rero kumva ko abantu bashobora kuba ari kivi mugasanga benshi bari ko ari idoga yuko bakukivi ege cyumva cyane cyarico ariko twumve yuko iyo make ko iri ku mugaragaro iri kirakora nikore isike n'ahajya ahantu tutayibona tubone yuko iri kubikorwa murakoze cyane
murakoze ndayizeye Alfredo Moshana he Pascal Ndibimana Alfred asaba kumwo ibikorwa byanyu byogaragara nka hose mu mice itandukanye y'igihugu tugakwiramo
ego cyane hanyuma nukutandukanye menye yuko make atari leta ntabwo ari guverinema make ntizokora nta bushikiranganji bwo gushigikirana ifise turakora rero ntiyo tubona nkuko abona umunyumba 10 umutwara gatumba atwari komine atwari ntara abapolisi ubutungane turakora nyishira hamwe Mugabo ntahabashaka ko yota tubonye ngo twatunganye ngo duhejeje ibibazo by'abarundi bose oyaye turakora kandi hakaba ugufasha ino migambi nkubunye ari igitega nimwaheze ikiganiro ucumuha izinamba zanje acashaka witwa Prosper acayaga nawe Chanha baze na mustaneri wa mutaho muri ya site yaho abaje abonga honye kuri centre ibugendane mbere ashaka agenda baza batwa bari muri site ya bugendane ingene twabafashije twabubake twabahaye ibifungurwa ariko rero ntabo besha byukuri ibeshira hamwe make n'ukuri ko hava batwitura ngo abanyagitega banakeneye umwavu fomi ngo make niwuzane ntabyo twoshobora turashobora ibyo dushikako ariko kandi turatera intambwe tukavuga tuti ni mureme rero turi hose mugabo n'ukuri avuze ngo abantu baguma bidoga kwa biragoye biragoye twe ntabwo turi rero
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nova muraho Nova
Ekraho
muri hegano ba
andi kigare
kandi kazina ninde
ni bigirimana
ndigirimana nova duga kwijambo kibazo cimviro
nena se atakwaza pastare
ego
are te nkihe ndikira mu cyabo rimaze gihe rikora nije bonga misiro kenda bahura nayo am atambi ranu are dihije bamaze bakora bo kamano tanga he cyaro umuntu ashaka kwifatanya nabo yo basanga he ije nje na nari nateka kumuba
ibibazo byiza cyane gose bigirimana Nova imbogamizi muze guhura nazo nezihe mu kingo cyose mumaze mukora mushyana he emi Pascal Nduwimana umuntu ashaka kwifatanya namwe oja he
ego cyane abagizi bibazo byiza kandi by'ukuri n'ubwenge twebwe by'ukuri ku mbogamizi n'uburyo kweri turafite imigambi itomoye niza mugabo kubera uburyo nyene muradi nyene turishira hamwe uburyo n'ubw'abanywanyi ni mu nterano z'iwacu ibyo rero ni obstacle utanga twahwanye nayo y'uburyo bwo gushika ku migambi yose icyo kiri mu bintu mvuga nti tubazo duhura kandi ndazi yuko si muri make no mu mashyirahamwe amwe amwe z'ukuri ibibazo by'uburyo turabisangayo rero yatubajije ati muraza igihe mwakoreye mpano tangahe bon twebwe rero bo turavuga twebwe turaze kubyo twaranguye mugabo hajya abo dukota cyane n'abarundi n'izifuzi n'aba banyamashengero ni leta ni guverinoma twama turashigikira mu bikorwa byayo mu gukebura mu kunganira mugabo twebwe by'ukuri mwiyaka kwakora je mbonye ahantu ukunywana kw'abarundi ukuva hamwe mu kuva muri ibi byamoko by'amacakubiri turiko turaraba ahantu abarundi basanga mu nzego zo kwibona bafite muri leta mu mashure ingene basabiranira ingene bafashanya bakabana mu budasa bwabo reka mvuge nti reka twihe nk'amanota nka 85 kwijana hanyuma avuze ati twabasanga hehe turi Bujumbura niho hari icicaro ariko kandi no mu ntara zose turutura hafiseyo abatwara make no mu makomine yose
moshana haye me Pascal Ndwimana mu mezi ari imbere abanya politike mu Burundi bazotangura igikorwa cyo kwiyamamaza imigambwe itari mike iriko yashikiriza abanya politike bazokwitoza ku giti cyayo akamumotera abanya politike cyane cyane kubijanye n'ico kivugo gikomeye cy'ubumwe mu budasa n'inkakaye
akamutunga twebwe tukobatera nuko by'ukuri iki gihe cy'amatora igihe cyo kwiyamamaza nduko guhuba abavugisha ukuri kandi ntibashimbere ibishobisho ntibashire imbere no kunyungu zabo ni bumve yuko imigambi ni yagwabo kandi ni yatwese kandi ntihagire abacyozana kuko kurondera ubutegetsi ugasanga bashyizemo amastroga yo gucyoza abandi cyangwa abandi bakabatuka bitwaje cyangwa bakitwaza ibi haba mu moko yabo no mu ntara no mu nkomoko zabo niyo avuka ibi turabatera kamo bagiye mu Barundi kubasaba amajwi nibamenye ko ari basebuja kandi bakamenya ko ubunye Abarundi by'ukuri bo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri baratandukanye cyane n'abo muri mirongo itandatu na kabiri baratandukanye cyane n'abo muri mirongo itandatu na katanu irindwi na kabiri nane n'umunani mbere ushima baratandukanye cyane n'abo muri mirongo icyenda na gatatu mbere mu myaka itanu Abarundi ba demiri kenze baraciye ubwenge no Abarundi buno ba 2020 baraciye ubwenge no gusumbya aba 2015 rero ntibabafate ko Abarundi ko batazi ubwenge ntihagire ibyo kuzobaresha ikindi nacyo rero abashaka ubutegetsi imigambwe nibagende bazi yuko bagiye kuronderera ineza ya twese ntihagire ibintu byo gutukana byo gucyozana bazomenye yuko ubutandukane bwabo ni ubutunzi bwabo kuko bari no mu Burundi bumwe kandi badushaka ko bimwe ni ijwi ryacu rero bazibazo duhe amahoro badodukunde kandi nabo bakundane
ndabona kanya kariko karihuta ariko reka ijambo rya nyuma turi he Isaac mwaramutse neza muri aho Isaac
muraho neza
yego muri hehe
turi i Rusizi
yego akandi kazi nakawe ninde
eh
akandi kazi na ninde
akandi kazi na nigiringire
ego me duga kwijamo mu kanya gatoye cyane rwose akanya gasana kagiye umunota umwe ikibazo cy'imvira
ntabwo twabashije gukurikirana ikiganiro kwa kantu turi radio ntabwo tuyifatisha neza
yego
byaba byiza wenda umuntu yakurikiranye nk'ikiganiro akamenya insanganyamatsiko
turi ko tuvuga cyane ku ruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe MAC mu Burundi iryo shyirahamwe rikaba rero rishyira imbere icivugo kivuga ati ubumwe mu budasa bw'abarundi duga ku ijambo kibazo cimbi ndabona kanya kagiye amasegonda make
ndumva ibyo bintu byaba ari byiza ku icyo cyiyumviro kuko bifasha Afurika no gutera imbere bigafasha n'umunyamahanga bikamufasha kuba yasura ibyo bikorwa remezo bibera mu Burundi
murakoze Isaac mushenahe Aimé Pascal Nduimana tuguhe akajambo kanyuma icyifuzo mushikiriza cyane cyane nk'ugwaruka murazi ko rufite uruhare ruhambaye cyane rwose mu gihe cy'amatora mwavuze ko rushika 80 ku ijana duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose
n'ukuri je kintu ngira ugwaruka ni kudahendwa kandi urumva mvuze nti bahendwe kandi ibyo baravyumva hanyuma kandi cyanyuma ndabashimiye cyane nshimiye abatelefonye ndabashimiye namwe kandi tuvuganye igiradiyo iduhangame kandi isasagare murakoze
Urundi Ruganda ni ryari
Urundi rwa ni kwa kabiri no kwa gatatu ni hirya y'ejo na none uko bitinyene
mushiye ntahe Aimé Pascal Nduimana turagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika icyiyumviro icivugo ubumwe mu budasa ni icivugo gihambaye cyane rwose abarundi bose eka n'abanyamahanga bose bakwiye gushyira imbere ni icyiyumviro gihambaye cyane tukaba rero tuboneho akanya ko gushimira cyane rwose ku kanya watoye mushana na Pascal Nduimana tukaba dushimiye kandi na Engineer Patrick yadufashe mu nyabw'ivyuma turashimiye na ivyiyumviro nibibazo turabashimiye inshuti mwese namwe mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese. radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese namwe bakunzi biraryo.